VOA. Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika ryabandanya kubashikiriza iganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 29 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Mu mwanya mutoyi turatubona abapolisi bamwe baciye inyuma abandi baciye imbere bacavuga ngo nidusohora abagwanyi ngo bari mu nzu. Ndavuga nti nta bagwanyi bari mu nzu. Nimwasanga hari uwundi muntu ari mu nzu tunyegeje muce mu mwica kandi nta kigongo nira gusaba.
Uyo ni umukenyezi wo muri komine Mugamba hari mu bafashwe n'abajejwe umutekano. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye Burundi harimo abantu barenga 200 bahagaritswe mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'inkuru yerekeye ubukene bw'amanoti matomato bugeramiye abadandaza bato bato turazigira kwa ko mu kanya kari imbere. Abantu barenga 200 bahagaritswe n'igipolisi ku murwa mukuru w'Ubujumbura uyu munsi ku gatatu ahanini abafashwe n'abasabiriza mu mabarabara. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Umwana n'umwe mu begeranijwe hamwe n'abavyeyi babo birirwana basega amabarabara y'igisagara ca Bujumbura aho bari muri quartier ya Kabondo komine Mukaza hari hakoranijwe abandi bantu barenga 200 imodoka z'igipolisi nizo zazindutse zibayora. Bamwe mu bafashwe bemeza ko batari mu mugwi w'abaronderwa.
Wambwiye ngo ngira ndabasigura ati tembuye ku kazi hajya baca bambwira ngo genda urise ku rugi.
Nari naciye ndenga niho nari namanukanyaga kuko nari ko ngenda mu Kamenge. Umukiriya yari akanguriye buriya ndamujanye kuri bisi kugira mpa amahera baciye bamfata handaga kuko kagiye setse. Amahera yako sinari ko ndayatora ubundi mba haruguru ku muyi. Naciye ndi umunyeshuri nk'ejo ntegereza kuja kuraba ibijanye na afishaje none wumva hamwe bishitse nkarari no canke nke ejo nkarandi ngashobora nko gutemuka byari gushobora gushika yuko nosubiye nzaca nkurana umutima mubi naje kunze baba ndabitewe n'abandi bantu badukoreye imbe
ye bari bamenye gusina ibyamwa by'umwana bacha barafata ndambye ati buri imodoka tugende nabindi ndabwiye ati je bamenye gusima gukora ndabwiye aho nkora cyarambye ati buri imodoka nabindi nanifise telefone kunyene nanishashe nanifise yari yambwiye ishashe cyigura mu mahera yari yampaye
abasegereza amenyesha ko abikora kubera kuburu ko bagira unumwe muri bo
ndamenya yuko nononye cawe nitye nishe na software ntabyo nzi yego genda saba mugabo ntawe niba sahe sindi mukozi wa leta sindi munye politike ndase sindi nundi novuga ngo bigiye gusa ndi kimuga ndacica kubo kandi ndasega mwanya sega nkaseze simpeza ngo ndonka amahera yo kuriha inzu ndapanze kandi jewe nibana ndumwe none ko nibana ndumwe ayo kuriha inzu zo yakura he mugomba muduhe imitari kugira ngo dukore cyawe mugomba muduhe ubundi buzitwoshobora nubwo turi bimuga tubasi nako tukaba turabayo nk'abandi bantu nugusaba nta handi ndayaronderera bampaye ijana desa igihumbi cyamenya kagwe nange ndatwifata mu neza nkaheza nkapanga inzu nkari.
Abafashwa hanini rwarurwaruka abana n'abagore bakiri bato ariko nabageze mu zabukuru barimo
mbega mumareka mumareka imiki ko jaje narakoze kera narakoze mumareka imiki murumwe kamujonda yego nyakuba.
Mukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa yahavuye ashika ahegeranijwe abo bantu
mu gisagara hazoje umuntu aje gukora afise yakazi uje kuyerera uje kwiba abikure mu mutwe twagira tubasabe uno munsi mutahe aho bora mutaha.
Amashirahamwe hanyu agateka k'abana ashimishwa n'iyi ngingo. Jacques Nshimirimana n'umunyamabanga mukuru nani rw'amashirahamwe hanyu agateka k'abana FENADEB.
Ni igikorwa ubundi twakiriye neza kubera ko twari tumaze iminsi dusemera tuvuga tuti nyabuna mu bantu basega muri iki gisagara cya Bujumbura hari abantu ariko barakoresha abana aho tuvuga baba bakenyezi baba bava mu makartier yo hijya y'igisagara bagenda bagakotesha abana batoyi bibimuga bakabazana bakabiriza kuzuba bariko barabasegesha. Hanyuma twari twanariye akara bajejwe intwaro turabwira tuti nyabuna abantu bakoresha abana bana abantu basegesha abana baba ariko bakora icaha kuko gusegesha umwana ni bimwe twita exploitation de l'enfant kindi kigira kabiri no kugira ngo abasanzwe bafite umutima ugufasha babikore biri mu rutonde dufashe tutariko turica kuko kuja guhamahera igihumbi umuntu usanze mwibarabara utazi ingorane arimo ugasanga ko muri cyo gihumbi muhaye uwundi akarengana kamuha igihumbi akwijije ibihumbi 10 ashitse muhira akabwiraho babana ati nimuze naronse aho dushobora gukura amahera tuzosanga dufite societe iba mwibarabara abantu bose baze kuba mwibarabara
nahazi ko ari urugamba rutoroshe umukuru w'igisagara cha Bujumbura yemeza ko imigwi yose yabakuwe mwibarabara izokwitabgaho
nitwovuga ubunyene kwinyisha towe ariko icizere dufite nuko hariho amashira hamwe ajejwe ivyo bibazo by'abana bo mwibarabara n'abantu basega twaricaranye turabiharira ko baraduhana impanuro tugiye kwisunga uko iyo imice itandukanye kugira turabe ko tworonka inyishu ibereye kandi ramba arabo bahanzwe n'ubukene arabo batishoboye arabo bagize ibarabara ubuzima bwa minsi yose tugiye kubatorera inyishu ijanye tubiganiriye hariho leta iciye muri rya ministere ijejwe kwitaho bantu nikora ayo mashirahamwe atandukanye muri ivyo bisata vy'abana dushizemo na za UNICEF hamwe n'igisagara n'intwaro ariko hari naho tuzotuma turungika iwabo iyo baje bava kuko hari amahoro bakarima nk'abandi bantu kuko no kubarera nabi kubagira abantu babaseze
abakeneye gufasha bahamagarirwa kuja ku mazone n'amakomine kugira ngo abajejwe intwaro babereke abantu aho nikora hari zindwi zibiri abantu bose bahora badandariza amabaraba ku mugwa mukuru w'u Burundi bakuwe bimurirwa mu masoko hari n'uwundi mugwi w'abantu baba ku nkengera z'ikiyagatanganyika nabo nyene bimuwe eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eroje ubwoba buratekeye bamwe mu banyagihugu bo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi abo banyagihugu bavuga ko bagwa mu mporero igihe inzego z'umutekano ziba ziriko zirahiga abagwanyi ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidelite Shatz
aho umuntu abari kare dandariza dukarashika kubitwa twe tubayeho nabi kabisa
ngo bakecuru windo turabagwanye twese umu police niwe yabimbwiye mbega none bo araba police ko biruka bakabasiga twebwe nitwe twomenye ivyabo bagwanye ngene nabigenda
abo nabanyagihugu muri zone Nyagasasa na Kivumu bavuga ko amazi iminsi wahotegwa inzego z'umutekano ugeze aziko zarondera abagwanye muri ako karere bamwe muri abanyagihugu bari batunzwe no kwisumamwo mu kudandaza ubavuga ko bagiye kubiheba kugira ngo bakiza gatwe
batwagiriza ko tubahembura ko babaye bintu by'inyama ibintu by'inzoga n'abadandaza amayinite bakibaza ko ari bo barongera amayinite bazarakira kandi umuntu adandaza ntamenya ngo uniki umva nicyo gituma umuntu acaha ibyo cyo ahora akora gaca ahitamo guhagarika dusaba ko twe ubutureka bakamenya bo bafata ntibaze baragira ikivunga
mu bo twavuganye hari abemanga ko basinzikarijwe ubuzima uyu munyeshuri yiga kuri isi ya komine Nyagasasa avuga ko umunsi wa mbere we cyo kimwe n'abandi banyagihugu bakwitswe n'abapolisi muri zone ya Kivumu ayitwa mu Gakaranka
baraje basanga ahantu nicaye rero tangu kwa grafe barafata na rifishe ni radio bacha barayimena bacha batangura kunyibikisha inda barankubita mu mutwe no ku maboko bacha barandugana banjanye ku position yabo ikivumu cyo batangura kwinjira mu mazu bakubita abanyagihugu abanyagihugu bace bavuze ndo cyana cyimbona ucaniro
abandi bantu bavuga ko bahohotera inzego z'umutekano naba ku musozi wa mugendo ndengo muri zone ya Gasasa amakuru dukura muri abo bantu avuga ko byabaye ku munsi wa gatandatu
saa 8 ni minota nka 30 niyo badu ngahanyene kuri aka gasantire turiko turisa makanyoto modoka ikiraza yifime iri byuzuye abasoda abapolisi baruruka batwiruka ko harawo bafashe araho barasa ariho n'umutama ngaho oye data wacu baravunaguye kuboko kongana umusozi atazi cazira akabare n'imisore basanga iri kirisa mu barakubita uwo bakubise basanda umufaso niwe wari karapima inzoga bacha bashika bakubita nyene go rugo nta mukenyezi ko yiri bakubitana nabona bakubita abantu babaze he imisore yo babonye no kwica gusangira ngo baratonagura mpaka
amakuru dukesha amatari nta yaburi nkunza Christian amesha ko 14 aribo bafashwe ku munsi wa gatandatu kumvuza amatohoza abo bantu bose hamwe bagizwe n'igitsina gabo naho biruko hari umukenyezi yarusimbye mu gihe nawe nyene yige yaje gufungwa uyu mukenyezi yatwiganiye uko byagenze
natangiye kumva inkoho zivuga umwanya mutoyi tuja tubona abapolisi bamwe baciye inyuma abandi baciye imbere bacavuga ngo nidusohora abagwanyi ngo bari mu nzu ndavuga nti nta bagwanyi bari mu nzu nimwasanga hari uwundi muntu ari mu nzu tunyegeje muce mu mwica kandi nta kigongo nja gusaba ngo ahora abishura bivuga umupolisi acarasohoka ahamagara bene wabo ngo nimuze muraba igitangaza w'inzu yose yuzuye matera ngo niho abagwanyi barara
imatera zingahe
zari matera zitatu Njenge amakuru aka kamatera gato intabana bajya amakuru y'imatera nini nanka ko bantera imige bashavuga ngo herere ngo ni nzu ngo chatugene nti mugitugene.
Uyu mukenyezi havuye avanwa mu rugi we ajanwa aho abandi bantu begeranyirijwe yamayindwara agendana niyo yatumye atajanwa gufungwa.
Nababwiye ni mu mpuruhusha ntibanzanira umuti wanje nti hariho umuti nsize muhira hanyuma shitsinga aho bashabarambaza ngo mbe uwo mutaho uvugiye ngo nuwike je ngenda numugera wa sida kandi naho umuntu waye ko ntaracigura ubanza gugupfa ndacara umuntu nti ntegerezwa kuwufata hanyuma niyo hacaza umusoda avuye kurundi ruhande ahantu yarahagaze acaragenda arababwira ati ni muri kuratahe kumugoro wacu barandikura nja ndataha mugabo muhiri wanje barakubise umukozi n'umwana ha barabakubise ngo baratebije kuguru
aho hose abapolisi n'abasirikare bari bafise abantu bari kubarondera amazina y'abantu bari kubaronderwa ari ku rutonde rw'abarenga 10 igipolisi cy'Uburundi cyo kiyarondera cyo igipolisi kivuga yuko abo bantu arabagwanyi ugo rutonde ruri mu itangazo ubushikiranganje bw'umutekano bwasohoye kuwa 15 ukwezi kwa gatandatu ico gihe iminsi 15 y'ikigongwe mu kwigihugu cy'Uburundi Nkurunziza yari yahaye abadurumbanya umutekano muri komine ya Mugamba co kimwe mu cungaro yayo yari iheze mu gihe abanyamugamba bari bafise amakenga ku bizoshika mu kaeri wabo ico kiringo giheze igipolisi c'Uburundi cyari cabahumurije kabwira ko barema kubera ko hazorondegwa abo gifise ku rutonde gusa kubijanye n'ibyo birego abanyagihugu bavuga yuko amazi iminsi bahohoterwa umuvugizi w'igipolisi c'Uburundi Pierre Nkurikiye yavugiye kuri radio isanganya kuri wa kabiri ko matohoza ariko arakogwa niyerekana ko abantu bahotewe vy'ukuri uyu muvugizi w'igipolisi akavuga yuko ababikoze bazohanwa muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Haribonekeza ubukene bw'inoti z'amafaranga mato mato mu isoko nkuru ya Ngozi abacuruza bato bato bavuga ko baruha mu rudandazwa rwabo hakabamwo n'uruhombo basigura ko badacuruza uko bahora kubera babura amafaranga yo gusubiza ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinza.
Inoti y'amafaranga ijana y'amarundi ikoreshwa cyane mu rudandazwa rw'abantu bato bato. Iyo noti niyo abacuruzi bagizwe ahanini n'abakenyezi bavuga ko itaboneka nkuko vyahora mu isoko nkuru ya Ngozi. Bacuruza imfungurwa za nkenerwa abaziguze bagakenera kenshi na kenshi gusubizwa amahera mato mato.
Nta zicane cyangwa zigihari nabijya bashabatsanye nibiboneka. Iyo turose umuntu adushorera atumukarura tukayarondera tukayabura shatusubiza amahera cyangwa akayaduhebera twebwenyene wate gusoma.
Namwe zongorane murazibona z'aya mafaranga?
Ego turazibona nyene.
Ntabuze inoti zanga.
Zijani jana. Basha ntazihari.
Ubundi ibingorongoro vy'amafaranga 50 bisanzwe bisahiriza mu rudandazwa ruto ruto iyo inoti zijana zabuze. Abacuruza bato bato bo mu isoko ya Ngozi bavuga ko navyo nyene biboneka bigoranye. Barisuzugura kuja kuvunjisha inoti zikuze mu mabanki y'ubudandaji abegereye bakemera gutanga 10% ku noti bavunjishije kubikika mukiza.
Ubwe ngo uronke n'umuntu aguhicasha cakubwiye akuvunjiye gihome akugira ngo ndaguhamagana 9. Niko bimeze ubu. Ukacumusigira ijana.
Araza akakubwiye akamubwira ati mvunjira ngo cankura mu inoti y'ijana ndakuvunjiye gihome.
None mwebwe ntimuheza muje mu mabanki kugira mubaze abariho muja kuvunjisha amabanki azwi n'amategeko.
Mbufye ibyo bintu biragoye kuko twebwe urwo rwego nitworushobora nk'ibyo bikwiye gukora nyene abafisi ubushobozi nibo boboja yo kuja kubaza nayo nkatwe twebwe nitwobishobora. Nozo ofisi yo noti y'igihumbi cyuca muri banki kuja kubaza. Ntayo boguha.
Abo badandaza basaba ko ababijejwe bosohora iyo noti y'ijana kugira urudandazwa rwabo runaguke.
Kubera hari igihe umukiriya aza kugushorera aje kugushorera ukabura yahesha njye kugira umugarure umukiriya ugahitamwo yuko guheba bya bidandazwa yaragushore agahitamwo kwigira urumvugo n'uruhombo. Tusaba yuko banki yosohora izo noti zijana cyane cyane zijana zikaba nyinshi kuko nizo zibuze ngaha
weho ngaha nkagera uvunjisha gushyira ukifarikinye nkabura n'umwamvunjira haraza n'umukiriya wundi aje gushorera wagiye kuvunjira ndisho kasanga yagi kubera za noti zitanita yego niba rurara nyene batokore izo noti zitanita zirenye shikuya dashoye kukora yego kubera bidandazo twari byo bidandaza 500, 800, 300 ucyabisa abantu zatwagarwa zijanije
ivyo biruko mu gihe mu micungararo y'isoko nkuru ya Ngozi ibanki nka zose z'ubudandaji ziri mu Burundi zihafise ibisata muri zitanu twagendeye twashoboye kugira amahigwe yo kwakigwa muri zitatu twakiriwe n'abaserukira ibisata vyazo aho Ingozi aho twashikiye ubwa mbere uburongoye igisata cibanki aserukira yabwiye ijwi rya Amerika ko inote z'ijana nshasha zitaboneka muri BRB igisata cibanki nkuru y'igihugu Ingozi mu gihe izibashikira zivuye mu banywanyi babo ziza zishaje uwo muyobozi w'ibanki amenyesha ko nkeya basanga zikomeye zitwagwa cyane cyane n'abaranguzi b'ikawa baza kuzisaba ku bwinshi bigatuma zihera n'ingoga aha kabiri twakiriwe umuyobozi w'igisata cibanki yatubwiye ko zaba inoti z'ijana canke ibingorongoro vya 50 bitaboneka mu ibanki nkuru y'igihugu mu gisata cyayo c'Ingozi iyo bagiye kuzisaba kuco bagituma zitaboneka yavuze ko twobariza muri BRB aho twakiriwe ha gatatu umuyobozi w'igisata cibanki aserukira Ingozi yatubwiye ko inoti canke ibingorongoro babironka igihe cyose babisabiye mu ibanki nkuru y'igihugu mu gisata cyayo c'Ingozi ariko nawe nyene avuga ko amafaranga mato mato atamara na kabiri kubera akenegwa cyane muri no minsi n'abaranguzi b'ikawa asozera avuga ko bishika bakarindiriza gatoya abayakeneye mu mwanya baba bakiri mu byo gusaba ayandi mu banki nkuru y'igihugu igisata cyayo c'Ingozi twashitse no ku cicaro c'igisata cy'ibanki nkuru y'igihugu BRB Ingozi umuco twarondera kwikina ryayo mahera mato mato ntitwashoboye kuronka imvo urongoye igisata cya BRB Ingozi twasanze agiye mu nama y'akazi agiye kumaramwo iminsi itatu Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nkaya mango sinkakaza Naliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Murakoze kuba muri benshi mukundi ikiganiro cha politique Ntorere kazoza Jerome Niyonzima nongere ndabahikaze ndabipfuriza amahoro aho mubaye turacyari mu rukurikirane rw'ibiganiro vyerekeye akamaro ko kwibuka abarundi bagiye bahitanwa n'ibihe by'amagume uburundi bwagiye bucamwo Inyuma yaho tuganiriye ku buryo bwo kwibuka butandukanye mu gice cya mbere ndabahikaze muri kino gice cya kabiri aho tugiye kugaruka ku kwibuka kugirira kamaro abarundi na cyane cyane mu bijanye no gusubiza hamwe ingene koba kumeze n'ubu nyene turahakanya Jean Paul nico ndindiriye n'ababatumire biwe babiri abo nabo ni Tassien Sibomana wo muri ASE Genocide Cirimoso hamwe rero na Aloyse batungwa nayo wo muri amepesi igira ubuntu ugiye gutangura gufata ijambo akaba ari Aloyse batungwa nayo
mugitegurirwa na studio ijambo
kwibuka kwiza ni bibiri ko biraba aho mu kivyuka bagenda mu kibimba bakagenda ibuta bakagenda ibugenda aho siniko ndakubwiye je
nari ari abavuga bati nivyabuko ga Aloyse turavye ubwikanye kuva twikukira bwagiye buraba mu gihugu n'imbere yaho hose ati turakwa guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gushika ku itariki ya 31 Kigarama mu gihugu hatabuza ahantu ivyo bintu bibaye
niba mufise akanya turaza kubishika koko twebye amashyirahamwe y'ababuze ababo ku bundi bwikukiye twavuye dusha dushyiraho umunsi umwe twahura igice cya 15 aho niho nagira nshike kuko leta iza kuza yabonye ko hari abantu bibuka nkaho mpegiye kudondagura boshi ikakivuga iti ubu rero dushinge umunsi umwe twibuka ba bantu boshi nari mpegiye kudondagura ubwo leta niyo bifata ubwa mbere ibyo bifite inyungu ku ruhande rumwe ndabo ni yafatira kuri ibyo by'abanyagihugu bizoca rishinga umunsi wabo bantu bose kuko bazaba bamaze kujya habona nije nashatse kuvuga mu nyumve neza leta ikwiye kuza ubwa nyuma ntikwiye kuza ubwa mbere kuko inyungu bwa mbere
muti leta rero nta yo bigira iki nico buza yuko umugwi uyu cankuriye kugatwe kabo bashora kwibuka ababo naho iki ca leta c'umunsi umwe cocoza
habanamba habanamba ndabereka nk'akarorero nk'abakatolika none gyewe nimba nabuze itariki 2 z'ukwa kabiri mu 1992 sinzogenda kabwira padiri hano mbere nti padiri naka naramuvuze yaragandaguwe umunsi mu gisabishije kumushiramo nta na kimwe birarekuye cyane kuko utari kuri abo bantu ngo baje barikura iyo ntuntu ako gahinda bafite ku muntu babuze bazokwamana intuntu kandi ntibazoba bateye intambwe yo iterambere bazokwama bibuka hanyuma bagumana umubabaro nubwo ntibaguma bagandaye baguma iyo baguma batagandutse hanyuma ntibatera imbere batiko icyo kuganduka kimaze ni bimwe bavuga ngo gusubiza amasuka umuntu utamusubije amasuka ntashobora kurima ni nako kamaro rero
mitasiyani sibomana sizi murumvise ya Louise aravuga ati n'uburenganzira bw'abantu
aha mpere nko ku itariki avuga ko bashinze ngo amashirahamwe yababuze
yavuze itariki 15
yo kwibukira kwa abantu bose
ukwezi kwa 12 umengo amashirahamwe yagiye mwari sizi ko ikintu mwo kidutomorera neza n'amashirahamwe yababuze ababo mwagiye hamwe muti none ko bamwe bibuka kwabo bandu kwabo ati dushinge rero umunsi umwe w'ukwibukira hamwe wo bidutomorera neza ni itariki zihe ayo mashirahamwe mwavyumvikanye ko nayahe kubari ko baradutega amatwi
Neka banda babwiye ko twanditse urwandiko twiyemeje kimwe bita memorandum d'entente hagati
y'abizi washaka banda
babwire hari tariki 5 z'ukwezi kwa 4 mu 2012 amashyirahamwe yari AC Genocide yari MPC Girubuntu yari AVOD yari ARG Kibimba yari ADES Inkingi yari Avisibu y'ibugendana yari ALM Buta Nizo shinawe mashyamwe twagiye
ndabizi ndabizi nabikurikira
kandi aya tugerageje kumviriza arimo arahurukiyemo abahutu n'abatutsi babuze za bugendana babuze
so ubwo buryo nagomba kubivugamo
ubwoko butandukanye tugerageje
so ubwo buryo nagomba
kubivuga bwo mwashize itariki 15
sisa
twashize itariki 15 kuko twavuga tuti
z'ukwezi kwa Kigarama
z'ukwezi kwa Kigarama twavuga tuti umuntu ku giti ciwe yibukuye guhera itariki ya mbere zero gushika ku itariki 14 Kigarama hanyuma itariki 15 cyo duhurira hamwe twanse ko kubigira itariki 31 cyanke inyuma yaho kuko abantu bamaze kujya mu minsi mikuru yo kunezerwa nitwo yihimbazanye n'imiti yo kubabara nicyo gituma twashingiye iyo tariki rero
ucumvikanye ko bibaza
ko twatandukanye ngabo jewe ico ndabivuga ko niki urabona jewe ndi umuntu yizi by'amategeko kandi muri aya mashyirahamwe narabikurikiranye arabizi hari naho duhora duhurira Benone nkubi yo tariki yashinzwe ayo mashirahamwe arafise uburenganzira n'ububasha bwo kwishinga
ya yavuze ko bakoranye
barakoranye
nawe
nawe barakoranye
sikintu cyakorotse
tariki ngiyi
sikintu cyakorotse
urumviriza icyo nagomba kuvuga ngaruka kuri bimwe by'akantu zaka akaboko ka leta ko gahambaye ikibi aho tuza guhuriza nuko leta yobigira ivyishirako canke ivuga iti abakonemera abandi
ndabibaza niko aya mashirahamwe yagiye hamwe aravyumvira
nico nagira nko barire ka muntu yize by'amategeko none itariki wewe uri ishirahamwe ryigenga gushinga umunsi w'igihugu
urafite
ubu bibasha
nico kibazo baro
ikibazo cyakabiri
reka waza ishure kuri ico kibazo
numunsi itariki 15 numunsi ayo mashirahamwe navuze yashinze ko ayo mashirahamwe uwo munsi ugeze ajya hamwe agasabira ababo
umva si leta irawemeza
urumva nico nagomba kwereka erega gushika ubu ntacyo dutandukaniye ko mugabe ico jere aho nagomba guhagarara ni hehe igituma kwibuka wawe ni bisanzwe kandi navuze ko no mu kirundi migenzo ko ababuriye hamwe bibukira rimwe ni bisanzwe mugabo
nyi ntambwe kumva amashirahamwe yabayo aguriyemo abahutu naye aguriyemo abatutsi bashobye kugira intambwe bakumvikana umunsi umwe
iki ni ikintu kiza cyane
mugabo
mu mategeko ha leta irashobora no kubavuza iti mwebwe uwo munsi uzwi nande mu mategeko y'igihugu
we nabone bavuze bati uracyari muri bo ngira ngo
azotera inini ntambwe ko twari twagize imana bakaja hamwe ahubwo bari kugira tukabafasha pression kugira ngo leta ishinguwe munsi
ngirango ni
kinini n'abandi barundi bawumve bawujemo kandi kugira ushinge tariki kandi ukigira ushinge tariki haba hari ico ufatiye ko ho kame urabona ivyabaye byose gushika ubu ntavyo twari bumve itariki 15 z'ukwa kw'12 par contre hariho amezi usanga aguma garukamwo amagume cyane mu Burundi hariho nko kwa kane ariho ku 10
yavuze ati aho hose nukureka abo bose bagahimbaza ukwabo
icyo yakivuze mugabo kugira utore umunsi umunsi bahurira ko bose hariho ibintu ufatira ko twabivuze no mu migenzo y'ikirundi byatswe kwibuka rera abantu bapfuye mu buryo mwene burya ni ikintu gihambaye cyane
kunywanisha abantu
ni intambwe ya mbere yo kunywanisha abantu kubareka bakibuka bakaririra babo bakabaganda
bakaruhuka mu mutima
kugira mu mutima haje umuntu yarize biramuruhura abakaririra babo aho bishoboka bakabashingura niteka bakagandara bakaganduka iyo ntambwe itabaye no mu kirundi baravuga bati uguma wicura ku muzimu uwo wawe utahambye ushobora kumwijoro ukazubona umuntu ukamenga muri kumwe
icyakabire
rero yego
sinteze bikadufasha kwibuka kunywanisha barundi
nibyo niko ndavuga leta itegeza kubigiramo uruhara tudahindanye nta kundi kuko imigwi iba yarabuze ni myinshi no kuvuga ko iratunganya ikareka abo bantu bakaja kwibuka babo mugabe igashinga umunsi ivyo birori bitunganywa n'inzego z'igihugu bagashikiriza ijambo kugira kibi kintu cubaka barundi atari kuvuga ngo nokwikwegera kuri leta ibihari cyo gihe
murakoze cyane Aloise batungwa nayo sinzi ko mwumvise icyumviro yashikirije Tasiano si wabona ati kubwiwe abona yuko batobuza abantu guhimbaza ukwabo mugabo yuko bikenewe kugira ngo habe guhimbazwa kumwe ku munsi umwe itariki imwe n'icibutso kimwe ijyero bigacha bifatwa mu minwe na leta ngo niko koba ukwibuka kugirira ikimazi abarundi mu gusubiza hamwe sizi ico mukivuga ko mwebwe
icyo ndacemera ijyana kwijyana mugabo iwanje mvuga nti ni iherezo yo kwibuka ni bimwe navuga twebwe niba twarashinde rijya tariki cyangwa ibindi se bigaruka ko kandi avyemera kujya ku umuntu wese yibuka kwayishinze kuko leta yakweza amaguru umugore kunywanisha abarundi wateza kuba wagiye 2021 wagiyeho mu 2014 murumva none umuntu yaguma acarindiriye twebwe no kugira ngo ega twebwe turi muri leta natwe abanyagihugu bagize leta nibo bateza ko leta ifatira ku neza y'abanyagihugu abanyagihugu ni twebwe nicyo gituma twabikoze leta yofata rero uwo munsi kawushinga ndabyemeye ijana ku ijana hanyuma icyibutso gye mvuga ni ukuri mukindo bari ko nda kuri ngo tucumbikane kumwe sibijya byubatswe hagiye gitega byubatswe hagiye mu kibimba kuko bijya iwanje nta nsigoro na kimwe nimwe bifite kubera iki ugiye kuraho mu kibimba abanyeshuri baturiwe ni 74 muga nta n'izina nari muri hari bituzi wagiwe hariya igitega hoho nta na kimwe twebwe ikibuto tuvuga ni kizu kinini usangamwo amafoto usangamwo akahise k'ibyo bintu kugira ngo abantu bagende
n'amazina
amazina
ruwo yatororoka ya Garoizi akazofa yara yanditse
birashoboka umugambi tarofe kandi birashoboka n'ahandi barabikoze
72 93 ibi byahe na hose bika 88 n'ahandi matari 65
ega bapfuye bari ku mitumba kandi abapfuye barafite imiryango
mwe mwifuza rero mwebwe ikibuso muvuga muti sukuwa kikintu gusa ni ikibuso kiteza kuba kiriko amazina yabo bantu bikenewe n'amafoto
n'amafoto n'ibintu bakunda n'ukuntu byagenze byose aho niho hantu abantu bo kwibukira hanyuma ari ikintu nashimye cyane yavuze leta itegerezwa gutanga intumbero mugifatiye ku neza y'abanyagihugu twavuze intumbero igakivuga iki abantu bibuke gutya mugabo rero hari ikindi kintu yibagiye kuvuga ukwibuka kunywanisha ni ukuwe kwibuka kunywanisha ni ukwibuka abantu twabuze si ukwibuka babishe hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru w'umugambo icyo gihe mu 2011 yari Bonaventure niba nkana niba ntibeshye yavuze ati ikibazo kihari mu Burundi abantu bibuka abishe abantu ntibibuka bishwe icyo rero uku ni kwibuka kubi kuko ubu buriko wibuka kugira ngo uhamagare abantu kwihora twebwe tuvuga tuti twibuka abo twabuze nitwibuka ababishe hanyuma duha agateka abo bantu
ababishe ntibabibuke iki kibazo
rega mu mugambi wo gusubiza hamwe n'ubutungane burimwe ubutungane nabwo burondera wakoze icyaha
twebwe kwibuka twibuka abo twabuze ubutungane nabwo burondera ababikoze.
Turashimiye studio ijambo ku kiganiro ntore kazoza. Turashimiye kandi na ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Innocent yadufashe kwegeranya ikiganiro. Turashimiye n'abantu bose abanyonyi bose bi radio Ijwi ry'Amerika baduteze amatwi mu kanya kandi nimutangwe turabashikiriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.